mbere kugeza ku cyumweru.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, Deni Yongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Kuri uyu wa gatatu itariki y'indwi y'ukwezi kwa kane, u Rwanda rwatanguye ku nshuro ya 27 indwi y'icunamo byabanjirijwe n'igikorwa cyo gucana urumuri rw'icyizere byayobowe na Perezida Paul Kagame.
Niba abahakana amateka ibyabaye bitabateje isoni, njyewe wowe twagire iki ubwoba bwo guhangana nabo?
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, umuhango wabereye ku rwibutso rwa Jenoside ku Gisozi mu gisagara cya Kigali. Mu Burundi, bamwe mu bakenyezi bakora urucuruzwa ko kujabuka imbibe bagiriza bamwe mu bapolisi ko babahohotera gushikaho banabafata ku nguvu, kandi ko batoroherezwa na gato mu bijyanye n'akazi kabo. Bamwe mu banyagihugu b'abakongomani bavanywe mu byabo n'intambara aho bari bikambi ya Mirenke iri muri teritwari ya Mwenga, intara ya Kivu yo mu Manuko, bagize igisirikare cya Congo FRDC gusahura mu mirima yabo. Imbere ko dushika kuri aya makuru duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Ibiganiro by'impande zitatu ku rugomero rw'amazi ku ruzi Nil ntacyo byashitse ko ku mugwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Kinshasa. Ibihugu bya Misiri na Sudani ejo kuwa kabiri byaratangaje ko inshuro iheruka y'ibiganiro n'igihugu cya Ethiopia ku rugomero rw'amazi ku ruzi Nil byarangiye ata kintu kiboneka cyumvikanywe ko. Misiri ifise ubwoba ko rugomero ruzogeramira amazi y'uruzi Nil ikoresha, mu gihe Sudani ifise impungenge ku mazi aca mu ngomero zayo. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Sudani, Mariam Al Sadig Al Madi, yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa kabiri ko kuba Ethiopia iguma ifata ingingo ata urundi ruhande igishije inama biciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Umushikiranganji ajejwe amazi muri Sudani amenyesha ko ivyo bizotuma igihugu ciwe gifata ingingo zose zishoboka kugira gikingira umutekano wacu n'uw'abanyagihugu bacu. Inyuma y'ibiganiro vy'ikinshasa, abategetsi ba Ethiopia batangaje ko igikorwa co kuzuza amazi mu rugomero rw'amazi rw'ico gihugu ku ruzi Nil mu kiringo c'umwaka ugira kabiri kizorangurwa nk'uko bitegekanijwe. Batangaje ko bazokorohereza bakongera bagasangira n'izindi mpanda makuru ku vyerekeye ico gikorwa. Imbere y'uko ibiganiro bitangura, igihugu ca Misiri cari catangaje ko karakaryo ka nyuma ko gusubira gutanguza ibiganiro imbere y'uko Ethiopia itangura kuzuza amazi mu rugomero rwayo mu kiringo c'umwaka ugira kabiri yikwirikiranya inyuma y'uko imvura isubiye kugwa. Abagwanyi bakorana na leta ya Kiislamu atujijwe mu gisagara cya Palma muri Mozambique. Muvyo Perezida Nyusi yamenyesheje ubwa mbere ku mugaragaro kuri ico gitero nuko atansinzi bariko batangaza kubera bariko bagwanya iterabwoba. Mu ijambo yashikirije umunsi umwe imbere y'uko haba inama y'abategetsi bo mu karere ku ruhagarara rurangwa mu buraruko bw'igihugu, Nyusi avuga ko leta yiwe yasavye abayitabara. Ntabirenga ngaho yashikirije, avuga ko leta yiwe yamaze kwereka amakungu ku buryo bugaragara ivyikeneye kugira ihangane n'iterabwoba, kandi ko biriko birihwezwa muri iki gihe. Ivyo yabishikirije mu ijambo ryo guhimbaza umunsi wahariwe abakenyezi mu gihugu. Perezida Nyusi avuga ko abazoba baje bava hanze y'igihugu batazoba baje kubasubirira, bazoba baje kubafata mu mugongo. Abagwanyi bakorana na leta ya Kiislamu bafashe igisagara cya Palma kiri ku nkengera ziba hari y'Ubuhindi. Inyuma y'igitero cyabo cyatangwe ku itariki 24 y'ukwezi kwa gatatu, barasahuye ibitaro bongera baraturira amabanki n'ibiro by'umushikiriza manza. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaye impunzi HCR rivuga ko icyo gitero cyahitanye abantu batari bake, mu gihe abandi barenga 111 bategerezwe guhunga. Perezida w'igihugu cya Chili Sebastian Piñera yigijeyo amatora y'ababurugumestre n'ababuramatari mu gihe cy'ukwezi yategerezwa kuba mu mpera z'indwi kubera ukwiyongera k'umugera wa COVID-19. Timishimwe adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Ku wa kabiri, Perezida Piñera yashyize umukono ku itegeko atangaza ko Kongere ya Chili yemeje icyifuzo cy'itegeko nshinga guverinoma ye yari yatanze cy'uko amatora yagombaga kuba ku matariki ya 10 na 11 z'ukwezi kwa kane yimurirwa ku ya 15 n'iya 16 z'ukwezi gutaha kwa gatanu. Guverinoma ya Chili ivuga ko iyimurwa ry'amatora rishingiye ku mpamvu ebyiri zikomeye, harimo kudashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga no kubungabunga demokarasi y'igihugu. Igihugu cya Chili kimaze gukingiza 35% by'abaturage bayo mu gihe kitarenze amezi abiri. Abayobozi bavuga ko umubare w'abakuze wajyanwaga mu bitaro wagabanutse, ariko ko ubu imibare yongeye kuzamuka. Mu rwego rwo kwirinda ko imibare y'abandura COVID-19 ikomeza kwiyongera, Chili yafunze imipaka yayo ku wa mbere. Kaminuza ya Johns Hopkins irebera hafi imibare y'abandura n'abakira COVID-19, ivuga ko iki gihugu cyo muri Amerika y'Epfo cyagize ubwandu bwa COVID-19 burenga gato kuri miliyoni, naho abarenga 23,000 bamaze guhitanwa nayo.
Ayo yari amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radiyo ya Amerika ibandanya gusamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ushobora no kudukirikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa gatatu itariki y'indwi y'ukwezi kwa kane, u Rwanda rwatanguye ku nshuro ya 27 indwi y'icyunamo cyabanjirijwe n'ibikorwa byo gucana urumuri rw'icyizere byayobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari kumwe n'umufasha wiwe. Ibikorwa byitabiriwe n'abantu bake kubera amabwirizwa yo kwirinda COVID-19. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi yakurikiranye ivyo bikorwa ari Kigali.
Uwo muhango wabanjirijwe no kunamira no gucanura urumuri rw'icyizere ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi, aho Perezida Kagame n'umufasha we banashyize indabo kumva zishyinguyemo imibiri isaga 250,000 y'inzirakarengane zishwe muri 1994. Iyo mihango yaje gukomereza mu nzu y'imikino izwi nka Kigali Arena. Mu ijambo rye, umukuru w'igihugu yavuze ko amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ari ukuri, bityo ko Abanyarwanda badakwiye guterwa isoni no guhangana n'abayahakana.
Niba abahakana amateka ibyabaye bitabatera isoni, jyewe wowe twagira iki ubwoba bwo guhangana nabo? Kugeza uyu munsi turacyabona imibiri y'abajugunywe mu byobo hirya no hino mu gihugu. Abakoze amahano baracyidegembya hirya no hino ku isi, ariko ntabwo twakwemera ko uburemere bw'ayo mateka buduherana.
Perezida Kagame yavuze ko kongera kubaho k'u Rwanda byagizwemo uruhare na bamwe mu Banyarwanda bashatse kubaka igihugu kibabereye bakanga kuba ibikoresho by'abayobozi babi. Anashimangira ko kuri ubu Abanyarwanda bunze ubumwe kurenza ibihe byose babayemo.
No mu bihe by'ibibazo bikomeye nabifuzaga kubarangaza no kubatesha igihe, Abanyarwanda barushijeho gukomeza kunga ubumwe. Nta kindi gihe u Rwanda rwaranzwe n'ubumwe no kureba imbere nk'ubu. Aha ndavuga cyane cyane urubyiruko, ari narwo rugize umubare munini w'abaturage b'igihugu cyacu. Iyi ni nayo mpamvu abashaka kuducamo ibice no kudutesha umurongo bananiwe kandi bazakomeza kunanirwa.
Umukuru w'igihugu yavuze ko kugeza ubu hari abakirwana no ku nyito ya Jenoside, hari abakirwana no kwemera kuyita Jenoside yakorewe Abatutsi. Avuga ko iki kibazo cy'inyito cyatangiye mu 1994 ubwo hari ibihugu bimwe byanze kwita Jenoside. Yagaragaje ko kugeza ubu hakiri igihugu kimwe cyangwa bibiri byarahiye kudakoresha inyito Jenoside yakorewe Abatutsi nk'uko byari byaranze kwemera ko ari Jenoside mu mwaka wa 1994. Ibyo bihugu umukuru w'igihugu ashobora kubavuga n'ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanze gushyigikira umwanzuro w'umuryango w'abibumbye wahinduraga inyito ya Jenoside mu mwaka w'2020. Kuri Perezida Kagame ngo biratangaje ukuntu amateka yongera kwisubiramo. Avuga ku mateka ya Jenoside, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG Jean Damascene Bizimana, we yagarutse ku buryo ingengabitekerezo ya Jenoside yatangiye ikanigishwa kugeza igejeje u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Bizimana yavuze ko umuryango w'abibumbye wemeye kumugaragara mu mwaka w'2004 ko mu Rwanda habaye Jenoside yakorewe Abatutsi. umuyobozi wa CNRG yatangaje ko muri 2014 inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yari yashimangiye icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rwemeje ko genocide yakorewe abatutsi ari habe mpuzamahanga ritagibwaho impaka. Ibyemezo nk'ibi bikaba byaraciye intege abayipfobye.
Ibi byemezo byaciye intege abapfobya genocide yakorewe abatutsi bahitamo gushakisha ikinyoma kindi genocide biti ya kabiri bagereka ku ngabo za FPR Inkotanyi zahagaritse genocide yakorewe abatutsi bagamije kuziharabika. Ibyo byose bakabivuga bagamije gushakisha uko abajenosideri bagarurirwa icyizere biyambuye bahitamo gutsemba abatutsi muri genocide. Ariko kimwe mu bibagora mu binyoma byabo ni ukwerekana waba yarahagaritse iyongerwa genocide ya kabiri bahimba cyangwa kwerekana aho umugambi wo kuyikora wacuriwe n'ibiwuranga, nk'uko Kambanda yerekanye aho umugambi wo gukora genocide ku batutsi wakorewe n'ibyawuranze.
Ibikorwa byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi byatangijwe kuri uyu wa gatatu bizasozwa tariki ya 13. Kuri iyi nshuro ibikorwa byose bizajya biba hifashishijwe itangazamakuru kuko gahunda zo guhuza abantu benshi zitagishoboka kubera COVID-19. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu Burundi bamwe mu bakenyezi bakora urucuruzwa kugujabuka imbibe bagiriza bamwe mu bapolisi ko babahohotera gushika aho banabafata ku nguvu kandi ko batoroherezwa na gato mu bijanye n'akazi kabo. Ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBE cyemeza ko aya makuru kimaze kuyamenya kigahanura abakora urwo rucuruzwa kuja hamwe mu mashyirahamwe azwi n'amategeko. Eroje wirika neza umumenyesha makuru wacu ari Nairobi muri Kenya niyo ngura dufiti.
Ibidandazwa barabitunyaga kenshi baraba polisi bajya bari hajya ku mipaka babitunyaga batubwira yuko batwemeza ko ataburenganzira dufite bwo kubi jabutsa.
Uno mukenyezi woni zone kinama mu buraruko bw'urungwa mukuru butunze Bujumbura ari mu bakora ucuruzwa ndengambibe hagati y'Uburundi n'ibihugu bibanye cyane cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu nama yahuje abacuruza bagenzi we bahurikiye mu Niko Bake hamwe n'Higo Bergejwe kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta yavuze ibibazo bahura navyo iyo bambutse ibicuruzwa.
Ingorane za mbere zidushikira nk'uko iyo ibidanda bidatubishikanye ku mpaka bakabitwaka. Sinzi ko tuba tutavukije ibyangombwa ko byose tuba tubifite ngaho mugabo. Ikintu nabonye kitugora nuko ibidandazwa barabitunyaga kenshi baraba polisi bajya bari hajya ku mipaka babitunyaga batubwira yuko batwemeza ko ataburenganzira dufite bwo kubi jabutsa. Cyo bari byo novuga yuko umuntu ashobora gushaka no kwigwanirira kugira ibidandazwa byo wabayazanye kugurisha agashaka gushiramo ingufu ze mu gasanga novuga haragiyemo nko gushaka gukubitwa cyangwa kubikwaka ku nguvu ugasanga n'ubuzima urababaye cyangwa utashe wakomeretse kuko urabona iyo uzanye ibidandazwa ngo ubitange babikugurire nawe urabe akarusho bikuramo ari karasiyo k'abana ukabona warabikwatse uragerageza ukwigwanira mugarumva umukenyezi n'umupolisi ingufu ntizingana.
Izi ntamba myumvugizi wa Robert Staninge Ndakumana avuga ko zimaze kwimonogoza kugeza aho abana bakenyezi bafatwa ku nguvu.
Gufatwa ku nguvu ni kimwe mu mabi ahanitse abakenyezi bahura nacyo mu gihe bariko baraca mu mashamba. Abakenyezi bonyene nibo bivugira mu biganiro mwe nibati jewe na kubera nariko ndaca mu ishamba kugira nzotororokere mu ibarabara ati baranyambuye ibidandazwa byanje byose abagizi ba nabi ati hanyuma mfashwe n'abandi bagizi ba nabi ico nigomboza nico bare bansabye. Urumva ni abakenyezi bonyene batanga novuga nti batanga ubuhamya batanga igishinga ntahe bavuga amabi bahura nayo ugufatwa ku nguvu murabizi neza yuko namabi yo kugwego go hejuru arengeye n'ukwambugwa utwa wa office. Abakenyezi muravyumva baratabaza basaba inzego zitandukanye uko twobafasha kugira ngo baje mu ndira nziza yo gukora urudandazwa ari naco gituma rero ikigobe cyahagurutse cyumvise ako kamo kugira ngo gifashe abo bakenyezi gutahu ineza yo kuriha amakori n'amatagisi bamenye amategeko kugira abakora urudandazwa gwiza rubateze imbere gongera ruteze imbere igihugu.
Umukuru wa Kobake Jumana y'igihugu asigura ko ibintu byunyutse muri no minsi y'ikiza cya COVID-19 asaba ikigobe kwifata mu jisho kikemerera imigwi mito mito ijabuka kurangura mu buryo buhuzwi kugira ngo imirimo ntihagarare na cyane cyane ku bagore.
Mu kiza cya COVID-19 cya corona abanyagihugu benshi abacane cyane umugwi w'abakenyezi bobo bakunda gukora kudadazwa mu Zambive haja muri Kongo ejo dusaba ube iduhe delegation urubanza rutangwa nuko yorekura iyo nzira naho hari covid dusabye uberko yorekura iyo nzira tukagira meme ini delegation de transit aho kugenda abo badamu bose mu abo tukafuma turungi kabiri na kumva
mukurindira ko bija mu ngira ngo ngenda kumana avugira ikigo cy'igihugu kijejwe imisoro hari kimunezera kurusha kubona badandaza bifuza gukora badaciye mu gifuri agahamagarira abacinyegeza kubiheba
ubu rero urugamba ruhari ihangiro ry'igigobe nijyo gufasha abo bose bariko barakora batisunza amategeko kugira baze bafashe ikigobere kugira kigira ibiharuro nyavyo ubu turemeza neza yuko ibiharuro dufise bishobora kuba bifise udutosi raba hajya muri karti wawe ubaze ibutike ifite nifi ubaze umudandaza ariko arakora afite nifi aho mwibarabara murabona abantu bagenda baratembereza utuntu ikibazo kigobere kibaza mbe bajye abantu bose barafise baratanga fagitire barafise nifi nifi rero ni ya nimero ndanga mutanga kore je kuri wewe nyene urashobora kuca wihinyishu uciye ngaha nko ku kilometero ukaraba amabutika hari ububari buhari abantu bariko barakora imirimo y'ubudandaji abo bantu bose batahure ko imbere yuko leta zofata ingingo yo kubafatira ingingo kugira abantu bose baje mu bibanza bizwi by'ukuri abantu bose babe bizanye kandi batahuye neza yuko urudandaza igihugu cy'u Burundi kigomba ari urudandaza kubahirije amategeko no kuvuga abadandaza bari mu kibanza kizwi bariha bafise nimero ndangamutanga kori nif hanyuma bakariha amakori n'amatagisi
cisunzu biharuro by'igisata cy'igihugu gitororokanye biharuro istebu mu Burundi gisata cyitiriwe imirimo y'ubutunzi itanditswe mu mategeko secteur informel mu gifaransa harimo urucuruzwa ndengambibe yinjiza ku mwaka ku mwaka amafaranga angana n'ibice 77 ku ijana mu gihe utuzi gitanga tungana n'ibice 90 ku ijana eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
tugushimire eloge bamwe mu banyagihugu b'abakongomani bavanywe mu vyabo n'intambara aho bari mu ikambi ya Mikenke iri muri territoire ya Mwenga intara ya Kivu yo mu manuko bagiriza igisirikare cya Congo FRDC kubiba ibigori mu mirima yabo inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo Ndagijimana ari Uvira
bakoresheje imyandiko imyigaragambyo ndetse n'ibiganiro mbwirwaruhame abaturage bagera ku 2700 bari mu nkambi ya Mikenke bavuga yuko abasirikare bo muri brigade 112 iri mu karere ka Mikenke babiba ibigori bahinze mu mirima yabo irahitwa Matata no kugihanama. Yoshua Basanda n'umuyobozi w'inkambi ya Mikenke avuga yuko batewe agahinda nuko bibwe imyaka yabo n'abashinzwe kubacungira umutekano.
Ikibazo dufite ni agahinda k'imirima yacu yayiribwa na FARDC. Niko kababaro dufite. Twebwe impunzi badeplase bari hano mu nkambi ya Mikenke, hano muri munisiko ya Mikenke.
Ibarira imyaka hehe, imyaka y'ibiki?
Imyaka y'ibigori iyo twahinze mu mibande ikigaragaza kuko ari bo nuko hari abo twafashe banja kuriha bariha k'imirima ingahe iyindi ngo ikomeze iribwa tubona kuko nibo kuko za mbere aribo bari banirisha nubo abaturage ko babura uko bagira ati barahe mu mirima ngo basohoke bave mu nkambi ntibicaye icyo kibazo kandi tukaba tubasaba kuko
aba baturage bateshejwe ibyabo n'imitwe yitwaje ibigwanisho yibasiye akarere k'Itombwe kuva mu mwaka w'2019 bavuga yuko imirima yabo ariyo yari kuzabaramira Kiza Felemo aba mu nkambi ya Mikenke avuga yuko imfashanyo y'imishinga mpuzamahanga ntayo babona kubera umuhanda uva kwa murimo werekeza Mikenke wapfuye Colonel Kimbi Andre uyobora ingabo zo muri brigade 112 yabwiye ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone ko bamwe mu basirikare bashinzwe kwiba mu mirima yabo baturage bategetswe kwishura amafaranga aho hanye n'ibigori bibye yari imirima nka 13 y'ibigori yibwe twishuye imirima dusiga tuvuze ko abantu ntibazajya bibwa ibintu mu mirima bazajya batubwira guhera icyo gihe twabwiye abasoda kutazongera gukora icyo gikorwa Colonel Kimbi Andre arangiza avuga ko nubwo ari abasirikare biba ibyo bigori hari n'abaturage nabo bajya bafatirwa muri iyo mirima bari kwiba Vedaste Ngabo ku bwaradi ijwi ry'Amerika uvira mu tara kivuye
tugushimire Vedaste
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Urugamba rwo kugwanya ikiza ta COVID-19 rurabandanya mu makungu ibihugu biteye imbere biramaze kugira intambwe ziboneka mu gikorwa cyo gukingira abanyagihugu bavyo ico kiza biciye mu kubacandaga ikivunga yamara ibihugu bikenye na cyane cyane ibihugu byo muri Afrika biracahanganye n'ibibazo bikomeye kubera uburyo buke bifise utwigoro twose tugufasha ibyo bihugu turiko dukogwa muri iki gihe twoba tuzogira ingaruka ziboneka mu rugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 muri ibyo bihugu na cyane cyane muri Afrika kuri ico gihe nizihe ngaruka mu byereke butunzi ikiza cha COVID-19 kibandanya kugira mu makungu na cyane cyane mu karere ka Afrika navuganye na Kome ko nakuze yanonoso ibyereke indwara zandukira cyane cyane abantu benshi cyarimwe ari i Brussels mu gihugu c'Ububirigi hamwe na Professor Gilbert Niyongabo Igisha ivyereke butunzi kuri kaminuza y'u Burundi tutangure dutega amatwi Dr. Kome Konakuze atubwire uko urugamba rwo kugwanya COVID-19 mu makungu gwifashe muri iki gihe
umuntu agiye kubiraba nko kumuheje kubitanga mu ntanga marara hari ibihugu biriko byatera intambwe bije imbere hakaba n'ibindi usanga ndero menga ntari byo biyumvira ndibaranda shira ko ni uyeje umushinge ndibara natangura hakaba nabandi bari hagati na hagati ibyo bivana n'imbo nyinshi hatwovuga nk'ibihugu usanga ari byo byikorera nk'izo ncacu usanga mbere byigiye imbere gose ugiye kuraba nka amaze gucajwa mu bihugu twovuga nk'Uburusiya nk'Ubushinwa ibihugu nka Leta Zunze za Amerika ibihugu nk'Ubwongereza usanga ibyo bihugu biri imbere cyane hakaba n'ibindi rero byacu bifata iya mbere mu bufatanye bijya twita ubufatanye hagati y'ibihugu twovuga nk'ibihugu nka za Israeli cyangwa Emirati Arabi cyangwa za Bahrain usanga ibyo bihugu byaracanje cyane abanyagihugu babo n'ibindi biri kubera kwikira bikaza birakoresha ubumwe bafitanye n'ibyo bihugu bikora izo ncanjo kugira ngo biyungunganye bagure bongere bakinge bashire kuri izo bafashishwa muri urwo rwego rwa COVAX rwa OMS nibyo niko bimeze mugabe cyo nokubwira nuko ibihugu byose ubu hari intambara y'uko incanjo zidakwiye twovuga nka mu bihugu by'i Burayi birazirondera bikazibura kuko ayo maraboratwari ntaheza ngo akore izikwiye mu kiringo gito rero icyo ni kintu gituma abahawe n'amarandevu abahawe kiranga myinshi cyo gucanjwa ntibaheza ngo baronke izo ncanjo baracererwa ubu ubu harahize nk'amezi abiri hari gucengwa cyane mbere n'umwidogo mwinshi kugira ngo arumvise yuko n'ubutaliyani bwigeze gufata incanjo bigiye mu kindi gihugu barazigumya baraziha ku nguvu usanga rero bazirondera hasi hejuru ni nayo mpamvu ukumbure n'ibyo bihugu bikikenye bitararonka kuko harabaye n'inama yo kuvuga yuko abanyagihugu baba bataronze nta kuzishora hanze kubyo amafaranga kandi nabo baje mu mafaranga kugira ngo bihutishe kuronka ubwo rucacu urakoze
ariko muribaza ko ibihugu biteye imbere bimaze gucandanga ibitigiri binini by'abanyagihugu bavyo ku buryo bazobona ko bagize intambwe ziboneka mu rugo rugamba ko hari ikintu bazofasha ibihugu bikenye cyangwa ibihugu bikenye navyo bizotegereza kwigwanako muri icyo gihe bitabaye harabitegereza ibintu bavuga ko abantu badacandazwe hose ku isi mu buryo buhagije kuwo mugera uzohaguma kandi bizoguma bigira ingaruka no kuri ibyo bihugu bizoba bitunze bimaze gucandaga abanyagihugu bavyo mubibona gute
ego nubwo tubize ikini kiza kisi yose rero nkuko babivuga abantu bavuga ati nobody is safe if everyone is not safe bavuga bati nta muntu n'umwe azoba avuga ati jewe ndakinga ndikinga icyo kiza mu gihe uwo ari we wese wo ku isi atikingiye nawe ni ukuvuga wikingiye na mugenzi wawe avuga kwikingira kugira ngo icyo kiza kihabe rero iyo uko tubibona bavuga yuko ufise ibyo yise abihubunda banje kubyiha ntawuja kugaburira ubunda nawe adahade reka turabe ko bahaga hanyuma turabe ko hari igicika ko baduhe mugabo urumva tuba twarindiriye kandi ubu uko tubibona ibitigiri biguma biduhuga muri ibyo bihugu bikaduhuga cyane gusumbya mbere n'umwaka uheze rero urumva twari dukwiye kugenda tujanye hanyuma bakahakagwizwa no kuvuga uburyo butangwa muri ayo malaboratwari amafaranga agatangwa bagatanga bakagura ibikoresho abakozi bagakora hanyuma mugabo n'ibihugu bikiyunganya bikitunganya kugira ngo bitunganye abaganga bitunganye aho bizokwakira izo nshanje no kuvuga aho babika inshanje kuko baze kwateza kuba hakanye hanyuma bakagira ingene bazozitanga y'abanyagihugu bari bakaronka n'amafaranga yo guhemba abazoba bikora ko ibyo bikorwa rero urumva hari integuro yo gukora izo nshanjo hari integuro yo kurondera kuzitanga hakaba n'integuro y'ibihugu kimwe kimwe kwacu kugira ngo zishikire koko mu mubiri w'umunyagihugu wari wese arukeneye.
Tuze kuri Professor Gilbert ku bijanye n'ubutunzi iki kiza cyaragize ingaruka zikomeye no mu bihugu biteye imbere naho ibyo bihugu bifite uburyo uriko bibiragerageza kunagura ubwo butunzi mu gushyira amafaranga mu butunzi bw'igihugu ku bijanye ibihugu bikenye bya bisanzwe bicumbagira nko muri Afrika kaho ibintu ngira byarunyutse mwo bidisigurira ingaruka y'iki kiza ku bijanye n'ubutunzi ku isi na cyane cyane mu bihugu bikenye na Afrika.
Murakoze icyo n'umuntu yobabarira nuko adumuzi yuko by'ukuri ibihugu bikenye ibihugu bisanzwe bifite uburyo buke mu buryo buke rero ushyiramo na n'uburyo bwerekeye uburyo bwo kubaho no kuvuga yuko nabahaye nk'akarorero mu Burundi murabona ko ari igihugu gisanzwe gishyira ku mabahari gishyira ku kivuko uko bikora bikuru hari abantu babaho kubera basanzwe bagira badandaza bagenda kurangura muri minsi iheze mbaye muzi ko abarundi benshi bamaze iminsi bagenda kurangura mu bihugu duhana imbibe muri Tanzania canke mbere no muri Congo n'abandi bari biharaje mbere no kuja mu Uganda ivyo ugiye kubiraba rero uza gusanga ari ibintu vyagiye birahagarara no banka karorero ufashe nke muri Burundi muri komine Butimbo zahe Bujumbura hafi ya Uvira no gusanga abantu benshi babasanzwe babayishijweho n'ubutunzi no kuva yuko kudandaza ivyo bihagaze no kuva yuko hari abantu benshi bazosanga rero ubukene bwagiye buriyongera cyane cyane abantu badandaza icyo ni kimwe kigira kabiri naho nuko munagarutse kubyerekeye icyo kiza nuko ibihugu byitwa ko bikenye bidafise uburyo bukwiye nkuko umuganga aheze kubivuga ufise uburyo bukwiye bwo gushobora kubikingira bikwiye kugura nk'ayo mavaksin nkuko babivuga mugabo icyo ni umuntu yongera ko gusa nuko ikiza ni cyateye muri Afrika nko cyateye ahandi Imana yadukingiye twategwa kuko twabonye mu bihugu bifite Ubutaliyano cyangwa muri Amerika mugabo ikiza ko kikiriho mu kirere nubwo yuko abantu bakeneye by'ukuri gukingirwa rero umuntu agiye kuraba byerekeye ubutunzi biragoye gutanga igiharuro kubera iki kiza cyitwa yuko batanze igihagurukira ku mwaka w'ukwezi kwa gatatu naho tuzi ko kuva mu kwezi kwa 12 mu 2019 hatangiye gutera mu Bushinwa ariko ugiye kuraba mu bihugu by'Iburayi hatangiye kukimenya mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu ku mwaka w'ukwezi kwa 2020 nubwo yuko rero bigoye gutanga igiharuro cyegeranyo ubwo umuntu ashobora kubona yuko abantu batagifata indege abantu batagenda kurangura mu bihugu zahari imbibe ariko kibabeshejeho ibintu basanzwe badandaza cyangwa basanzwe bakora mu gihugu hagati nuvuga yuko biragoye gutanga igiharuro kuvuga ati umuhimbu uzogaba manuka kuri ibi bice hari iharuro bimaze gutangwa na leta y'u Burundi bishyiye mu bushikiranganzi byerekeye imigambi ya leta ibiharuro bashobora kuba baratanze ariko ni nk'ibiharuro bishobora kuba ati bizogaranuka ku bice bibiri cyangwa bitatu mugabo biragoye kuvuga umuti kiza kizohera tumaze kuva yuko ubutunzi buzogaruka ku bice uko bingana kose mugabo icyo bizi kose ni uko bizogamanuka ntizoba nk'ibintu bisanzwe murakoze
yego mwitegereje n'ibihe bisata by'ubutunzi mubona byasinzikajwe n'iki kiza haba mu bihugu bitunze cyane cyane mu bihugu turiko turavuga bya Afrika
ibisata cyane cyane bisariko birasinzikara ni byerekeye biye byo kwakira ingenzi yaba nk'ibyo ku kivuko cyangwa ku kibuga cy'indege murabona ko ingenzi zigabanuka ni ziza urashobora kubona ko mu mahoteli abantu basanzwe ari ingenzi bagabanutse hanyuma rero icyo gifatana icyerekeye amazu y'uburiro kubera muzi ko abanyamahanga benshi iyo baje basanzwe ayo kunezerwa baca mu bihugu bitandukanye bakagenda barafungura ibintu mu buriro n'ahandi nubwo yuko mu gisata cyane cyane ibisata by'amahoteli kwakira ingenzi n'ibisata by'uburiro mugabo umuntu agiye akagenda akagaruka umuntu arabona yuko naho bimeze gutyo mu gihugu hagati uno bavuga ko hariho ikirere cyagenze neza umuhimbu byerekeye kurima wariyongereye biraboneka muri iki gice bita saison a
cyanke urabona ko ari nk'ibitego byinshi byiyongereye kubera imvura yagenze neza yaguye neza ibigori barimbuye mbere gushikana aho leta ivuga yuko kubera ibigori byabaye byinshi mu gihugu cy'u Burundi yuko bafashe ingingo yuko atazosubira kuva hanze mu kurinda yuko ibiri mu gihugu hagati bibanza bigahera no kuvuga yuko ari igisata kimwe mudosanga cyarasizikaye cyane cyane cyo kubakira ingenzi mugabo igisata cy'uburimyi cyariyongereye kubera umwimbu n'ifumbire Burundi zagiye biratunga amakosa.
Njuti muduteza amatwi naha dusoreje amakuru yacu kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru. Uwashize hamwe aya majwi ni Fasi Gebeyehu. Amakuru yarahagarariwe na Edi Gwema. Naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Fideni Yongabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe. Ndabatumira no kubandanya mukurikirana radio yanyu ijwi rya Amerika.